Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kuwa gatanu mugenekerezo rya 14 ntwara nte n'umwaka 2025 tutse namwe bagenzi mwashimye kurikira Radio Nzamba hagati ya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagitse n'izi ngingo nkuru zikurikira. Igisirikare cy'u Burundi caraye kirungitse abasirikare bacu biyongera kuba ariyo kuja gushigikira abasirikare ba Congo bafatikanije na FDLR n'interahamwe n'iyindi mihari kugwanya umuhari M23 mu ntambara ziriko zibera muri Kivu yo mu manuko. Ni mu gihe ibihugu bigize SADC byarabifashe ingingo yo gukurayo abasirikare babyo. Runani Sefura Rusha ruvuga ko bigoye gutahura ingene Leta ndayishimiye iguma irungika abasirikare bayo mu gihe ibindi bihugu biriko bishira imbere ibiganiro. Ikibazo cy'ikenaga ibitoro cyasubiye kubonekeza mu gihugu aho cyabaye kabira bahinga aho mu kugira abagikeneye bashobokironka ku matasiyo ngo Leta yategekanije uburyo bushasha bwo gukoresha inomero ariko nabwo ngo bwuzuyemo amahinyu. Umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Edouard Normand bigenda ko avuga ko bashizeho umukenyuro mushasha wo gutuma ko igitoro cyinshi bise credit documentaire. Nayo mu gisata kijanye n'uburimyi imyidogo ni yose mu barimyi b'umuceri bo muri village ya Kane yo muri commune Gihanga bavuga ko amazi yo kuvomera umuceri akwiragizwa n'ishyirahamwe ry'abarimyi b'umuceri SRDI asigaye atanga kimenyane bafise ubwoba ko atamwimbu bazoronka aya n'ayandi nimukanye.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa ndabaha n'ikaze. Abasirikare b'u Burundi bangana batayo baraye barungitswe mu gihugu cya Congo mu ntumbero yo kongereza abasirikare ivyo bita renfort mu Gifaransa mu ngwano bahanganywemo n'umuhari M23 mu ntara ya Kivu yo mu banuko. Igisirikare cy'u Burundi kikaba kigwana ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC n'abo bacuditse. Aho ni mu gihe bihugu bigize umuryango SADC bo baraye bafashe ingingo yo gukurayo abasirikare babo n'inkuru ya Bonfils Niyongere.
Amakuru atangwa n'abasirikare b'u Burundi yemeza ko ibarabara rya Gatumba kuri uyu wa kane ryaciye ko imodokari hafi 10 zo mu bwoko bw'amakamyo zuzuye abasirikare zigenda mu gisagara cha Uvira mu gihugu kibanye cya Repubulika ya Ntwaro Rusange ya Congo. Abo basirikare ababonye muri izo modokari bavuga ko bataboneka bafise ibindi bikoresho vya gisirikare kiretse umwambaro wa gisirikare. Amakuru ava mu basirikare akavuga ko ivyo bikoresho baheza bakabihabwa bamaze gushika mu gihugu ca Congo. Abo basirikare bangana batayon biyongereye ku bandi bagera kuri batayon 17 mu ntara ya Kivu mu manuko inyuma y'intambara zimaze iminsi zibera mu misozi ihanamiye igisagara ca Uvira muri teritwari ya Uvira na Mwenga. Aho hari abasirikare bavugwa benshi bahasize ubuzima abandi barakomereka abandi nabo bafatwa mpiri n'abarwanyi umuhari M23. Igisirikare cy'u Burundi kibandanya kongereza abasirikare mu gufasha igisirikare cya Congo mu gihe ibihugu by'umuryango w'ubutunzi wa Afrika y'ubumanuko SADC baherutse gufata ingingo yo gutahukana abasirikare babo bari muri izo ntambara. Ku ruhande rw'igisirikare cya Congo mu ngwano bahanganye n'umuhari M23 bakaba bazo basigaranye igisirikare cy'u Burundi abagwanyi ba FDLR na Wazalendo ivugwa ko irimo n'ugwaruka rw'imbonerakure zo mu Burundi.
Urakoze Bonfise Niyongere. Runani Sefura Rusha ruhurikiyemo imigambwe itavuga rumwe na leta ruvuga ko bigoye gutahura ingene leta y'u Burundi iguma irungika abasirikare bayo mu gihugu cya Kongo kandi n'inteko zari zarungitswe n'ishyirahamwe SADC gufasha icyo gihugu kugwanya umuhari M23 hamwe mbere n'abacangero bose barakuyemo akarenge. Runani Sefura Rusha rwibaza kandi igituma leta y'u Burundi iguma ija muri izo ntambara zo muri Kongo kandi abandi bariko bashira imbere inzira y'ibiganiro. Dutega amatwi Frederic Bamvunyumvira arongoye na ni Sefor Arusha.
Ikibonekeje nuko abo bantu babasoda bari baje ubwa mbere n'ubagarutse bo muri Afrika y'Epfo no muri Malawi no muri Tanzania baje muri cha kintu twita SADC ni huriro ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubumanuko. Abo rero n'ubu bategereye bati iyi ngwano uko imeze si intwani ikwiye kubandanywa n'ibigwanisho. Reka abantu aba banyekongo bo nyine ubwabo kuko n'ikibazo cy'abanyekongo bahure baganire. Narasomye ejo bundi tangazo ryashikirijwe na n'uburongozi bwa Angola aho perezida wa Angola namubonye yicaranye na perezida Tshisekedi bariko baravuga ingene ibiganiro byo bandanya. Ni ukuvuga barinze bavuga ibiganiro ingwano ibivuyemwo. Rero nkabona kandi ku kibuga ku rubuga rw'intambara abo basoda ba Congo basa n'abahesha cyane nabo bari kumwe bagahesha. Eka na baba ndi bari baje kubafasha intambara bavi buraya babacangero bagataha umuntu agaca yibaza ati none ko abasadeke batashe ko yase batashe ko abasoda ba Kongo nabo bari kumwe batakigwana n'abacangero babo batashe mbega ko twabonye nuko president Tshisekedi wa Kongo nawe nyine agiye gusaba president wo muri Angola ko yoremesha ibiganiro none ubwo Burundi bwo babushaka iki muri iyo ntambara.
Nesefura Rusha rwibaza ko umukuru w'igihugu ndayishimiye aguma arungika abo basirikare muri Kongo kubera inyungu ziwe n'akagwi kiwe kandi ku impera n'imperuka azo bibazwa. Dusubitega amatwi Frederic Bamvuga Inyumvira.
Muntu yabaza ati umukuru wacu ayinda kuba afise insiguro yiwe insiguro ari wafitiye insiguro gusa ariwe yumvikana hanyuma twibaza tuti namba umusirikare barigize kuvuga yuko ahembwa $400 y'amadolari ku munsi namba ari ivyo no kuvuga ntibamushira kuri konti bashira kuri konti ya leta. Leta nayo uburazi ko isa n'umuntu nibaza ko ayo mahera acaja aho mu kwa perezida ngira n'aba bantu basobe bakuru b'abasirikare kugira amafaranga abegwa ugasangwa ari ivyo rero bica byumvikana yuko avuga ati nimugumeyo kugira nironkera amahera namba ari ivyo kandi nimugumeyo nironkera amahera kandi bariko barahera ku icumu bisigure yuko amaherezo yo ntambara ni yahera tuzobwirizwa kumenya uriha ivyo nonekaye aho muri iyo ntambara kuko bavuga bati y'intambara iheze ubutungane bwa gisirikare buca busasa kugira hamenyekane wakoze ibi nabiriya kandi kira noneho burya uko bigenda kose intambara izohera kandi hazomenyekana uwakoze ibibi uwariwe. Twizere ko ubutungane mu Burundi buzoba bwikanguye kugira ngo tumenye ukuri uko ariko.
Inzamba
nawe mu gisata kijanye n'ubutunzi ubukene bw'ibitoro bwasubiye kuba ndanse mu gisagara cya Bujumbura. Leta iherutse gushyiraho ubuhinga bushasha hakoreshejwe ibiharuro mu gutanga ibitoro ku mastasiyon ariko ngo ubwo buhinga burimwo akajagari kenshi. Ni inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Nuko amakuru abo muri bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura amatunzi imiduga bitumenyesha w'igitoro cyasubiye kuba ndanse. Abo bene imiduga bavuga ko ubu haje guhinga bushasha aho basigaye banywesha ku biharuro. Abo bene imiduga bavuga ko ibyo bitaborohereza kuko mwene imodoka ashobora gutonda ku munsi inimero yiwe iba ari igezweho ariko agasanga uyo munsi kuri station nta kihari. Bukeye cyabonetse ntashobora kunywesha kuko haca harumpa inimero ibigezweho kuri uyu munsi. Basaba ko ibyo bintu byohinduka.
Ibitaro biragoye, ubu banywesha ku biharuro, hari igihe utonda, ndafate nko ku wa mbere no ku wa kabiri, hanyuma ubusa kimwe bibiri. Rero nko ku wa kabiri utonze, amera kikinda ku wa gatatu, tuba rumaze kabiri utonze, cuhabwa haba ikindi giharuro gishyikiriwe. Tukabaza ati nihabe hafi itonze, turonke ataruho gutonda bacugere mu giharuro cyawe ntikirimo. Ibintu bitumvikana byitoroshye no gutahura kubera igihe watonze saa sita cyangwa igitore kigasa kinda bukeye mu plaque yawe uno munsi ntibakura kandi cyukura kubera utagira application ntunye urumva atari ibintu byoroshye.
Basaba ko inimero ziba zigezweho ariko zigasanga uyu munsi atabitoro bihari ku mastasiyo ko ari zo boca bahera ko guha iyo kibonetse kuko nabo ngo baba bataye umwanya muremure barindiriye.
Naho biruko Edouard Normand bigenda ko arongoye banki nkuru y'igihugu BRD yaraye yashikirije ko iriko irakorana n'ishyirahamwe Sopebu kugira ngo igitoro caguzwe gishobore kuza mu Burundi. Muri banki nkuru ngo bashyizeho umukenyuro mushasha witwa Credit Documentaire uzofasha gutuma ko igitoro cyinshi kigaheza kikarihwa mu nyuma cyatanzwe. Muri kino gihe ngo hari igitoro cyinshi i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania kirinde kuzamurundi vuba kugira ingorane zikenagi ibitoro zitoregwe umuti utakigaruka. Edouard Normand bigenda ko akaba yabishikirije kuri uyu wa kane aho banki nkuru yari iramutse itanga icyegeranyo cy'ingene ubutunzi bwari bwifashe mu gihe cy'amezi ane y'umwaka 2024.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Imyidogo ni yose mu barimyi b'umuceri bo muri village ya kane ya komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Abo banyagihugu bavuga ko bahangayikishijwe n'ibura ry'amazi yo kuvomera imirima yabo y'umuceri. Bavuga ko ishyirahamwe ry'abarimyi b'umuceri SRDI ryari ryateguye uburyo ayo mazi ahanahanwa mu bisagara. Abo barimyi ariko babona ko ayo mazi atangwa hakoreshejwe ikimenyane idonidona parfait mudasigana.
Abo banyagihugu bo muri village ya kane ya komine Gihanga bavuga ko imirima yabo y'umuceri yatanguye kuma kubera kubura amazi. Abo barimyi bavuga ko bituye uburongo ishyirahamwe SRDI ariko ko atanyishyu yigeze abaha. Umwe muri abo barimyi b'umuceri akikeka ko umwimbo wabo uzoba muke cyane.
Aha turi muri village ya kane imiceri yumye uhashyitse wakumirwa, bikabonekana ko abategetsi aribo ariko bayigungirako. Tugiye tukikoma ku burongo ishyirahamwe rya SRDI nta nyishyu aduha, aho twamaze kwihebura ko tudashobora kuzokwimbura nk'uko byari bisanzwe, dusanzwe twarose amazi bihagije.
Abo barimyi bakababazwa n'uko ibyo biriko biba mu gihe batigeze baronswa n'ifumbire ihagije igihe cyo kurima umuceri. Basaba uburongo ishyirahamwe SRDI gutorera inyishu icyo kibazo cy'amazi kugira ngo imirima yabo ntiyononekare.
Ibyo bikaba biriko biba mu gihe twabuze n'ifumbire ihagije yo kugira ngo dufumbire iyi mirima yacu. None rero turasaba abategetsi harimo n'umukuru wa SRDI ko yadufasha kugira ngo bikunde, turabukungene badutabare imirima yacu, tukaraba ko natwe twasarura nk'abandi.
Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka urongo w'ishyirahamwe SRDI kugira ngo agire icyo avuze kuri ayo makenga y'abarimyi b'umuceri.
Imbere yo gusozera no makuru dukurikire akamo k'ishyirahamwe FOCODE ku bijanye n'ifungurwa ry'agateganyo kurikira.
Ndapfuye ntasezeye kumba uku niko byifashe. Bamwe muvuga ngo kirapanze niwe, ni munsi umwe angana n'ababyaye. Yoo,
Je. Ure ya vuga. Aho twishye ubasubizwa gakeshuru. Koso iyo njavye ndarushe ndisohoke. Inkona ntiyaruzwa kirazira.
Inkona ntiyaruzwa kirazira.
Dukora dusenga batobato bamesa.
Yega numva bi. Wanyoyi ko hakiri kumutaga. None bivuga ndyohewe. Vuburira nanje ngufashe kwishongora.
Ehe. Ndangirizuba niya nanikire nahejeje kumesa ikinani.
Kombo ni ntokiza umengo zikarangisha umusenyi. Aho jeje kume. Oh, teriko. Adapfuye yogirave.
Ku kama avese yuzuye mu Burundi nije nabaye amakofere.
Poor Nif, ndasinzwe n'umutima. Abasore bakwise umushikiranganji kandi w'umumama ubundi umuvumo nyakumaramara turagowe
n'abajenero cavunye twama twabameshe tukabaherana kirapanze kari kigiza akanyamategeko kubahuka n'abasatirizi mugabo kakwise n'agahuzu karatabuka ibisusu n'ibihoteli.
Abasore ba urugambo rw'ungana banyine ese aho twashyize kizimbo y'inyuma se nkubeshe kandi abasagaje bya bindi si yose duhora ko abantu bafungwa igihe kinini emfurerwa
muganane nawe uri kurapfukwa abasanga ufite rezo
abasore bakora umuntu umubyeyi oya oya oya.
Ko mwigira bamuritsi maramenye ko umushikiranganje yatanze imiho mukuru w'igihugu akamusaba kutabikora twarahatwebasha ubu yacahunga igihugu akavuga ingene yakubiswe
yari guhava yereka abarundi n'amakungu zankovu narakosheje basha icyo kimico gushirira utazirikanye pe andaha bizonkora ko
burya burafata ugiye gukwitira mu ngoro y'umugambo uzodukwegera ubujiha
umukuru w'igihugu yaragondora kira noneho arategushikiriza ijambo nk'umushikiranganje ku maradiyo yose akorera mu Burundi tuje kumviriza imana idufashe ntakiri umuriro.
Barundi, barundi kazi. Kwisunzizo vyinshi twabamenyesheje aho haruguru, kwangira tubamenyeshe ko igisata c'ubutungane kigiye kuvugurura. Ivyo bikazoca mu nama rukokoma yimirije kuba kuva mu ndwi. Aha rero, duhiriwe duhishije kuko twasanze rya shirahamwe Foko Demotayobewe yarakoze icigwa ciza cane kijanye n'ivyo gupfunga by'agateganyo. Tuzokwisungiza umuhinga wabo yashitseko kugira abantu bareke kuvundira mu busho, tugira amahoro n'ubutungane buzira ubusa.
Iki gikino cyatunganijwe n'ishyirahamwe Fokode mu ntumbero yo gukebura ku bijyanye n'ifungwa ry'agateganyo. Ikiringo gitegekanijwe n'amategeko gitegerezwa kubahirizwa. Reka mbere amategeko yohinduka, icyo kiringo kikagabanywa nk'uko tubisanga mu kigwa iryo shyirahamwe ryakoze.
Kura hukamu lero dushetu sozera ano makuru nkabanshimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi ngashimira cyane cyane na bagenzanje umwe wese ubwite ciwe bamfashije kuyatorokanya mugire aho muba mubahwe mubanye no mu byanyu na gahwane.